Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki 20 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2018 mu studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese.
Nanjye ku giti cyanjye nihaye intego, numva nko muri 2020 nazaba mfite nk'amafaranga nibura nk'1,800,000 kuri konti.
Ndateganya ko uyu mwaka nzaba ndangije kwiga nashinze akatoriye nko muri karitsiye ntuyemo nkajya ndodera abantu imyenda.
Abo ni bamwe mu rwaruka rw'Abanyarwanda bamaze amezi bahabwa inyigisho n'ikigo cyitwa APAFORM kiri mu gisagara cya Kigali gifashwa na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Iyo nkuru hamwe n'iyerekeye mu Burundi, itegeko ryemejwe n'Inama Nshingamateka y'u Burundi ryerekeye uko imanza zitohozwa, ukuntu ziburanishwa, hamwe n'ingene zicibwa, hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi, twazibateguriye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Waramutse neza Aloise.
Waramutse Oriana. Tuyahere ku Burundi, bamwe mu bagize leta barahinduwe mu gihugu cy'u Burundi. Hale emenya mitwe Nestor Bank umukunzi Dr. Josiane Nijimbere hamwe na Celestin Ndayize ntibakiri muri leta y'u Burundi. Ni nyuma y'ihinduka rya leta ryakozwe na Perezida Pierre Nkurunziza ejo ku munsi wa kane ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kane uyu mwaka w'2018. Umwe muri bashasha binjiye muri leta nshasha nyene ni Ezekiel Nibigira yahoze ari umushikiranganji ari murambabarira yahoze ari umukuru w'urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi. Yasubiriye Alain Aime Nyamitwe mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu. Ireta rero hinduwe mu gihe atakwezi gusigaye ngo Burundi bwinjire mu itora ryo kwemeza canke guhakana kwibwirizwa shingiro rihinyanyurwa. Itora ritekanijwe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu kuza uyu mwaka w'2018. Perezida wa Sudani Omar El Bashir yarakuwe mu mabanga ejo ku munsi wa kane umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Ibrahim Gandur. Ni nyuma yaho uwo mushikiranganji avugiye ko abadiplomate b'ico gihugu bari mu makungu bafise ubukene bw'amafaranga kuko bamaze amezi bataronswa imishahara yabo. Ku munsi wa gatatu niho rero Ibrahim Gandur yabwiye abashingamateka b'ico gihugu ko ubukene bw'amafaranga bwatumye habura kandi n'amafaranga yo kuriha ibiro abaserukira ico gihugu bakoreramwo mu makungu, kandi bamwe muri bo bakaba bifuza kwitahukira mu gihugu cyabo cy'amavuko. Umwami wa Swaziland Mswati wa gatatu yatangaje ko igihugu ciwe kigiye guhindurwa izina kikitwa ubwami bwa Iswatini. Ivyo yabitangaje gihe bariko bibuka imyaka 50 irangiye ico gihugu cikukiye kikiganzura intwaro y'Ubwongereza. Iryo zina rishasha rya Iswatini rikuwe kuri leta iri hagati ya Afrika y'Efo na Mozambique y'ico gihugu nyene. Umwami Mswati wa gatatu yatangaje iryo zina rishasha y'igihugu aho yari muri stadium mu gisagara kigira kabiri citwa Manzini bahimbaza intahe yo kwikukira. Yavuze ko ibihugu vya Afrika vyikukira bimwe muri ivyo bihugu byasubiranye amazina byahoranye imbere yuko bija mu bukoloni. Abashingamateka b'Aburaya barenga 5 bagizwe n'Abongereza, Abafaransa hamwe n'Abadage barandikiye bagenzi babo ba Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kane babasaba gushigikira amasezerano mpuzamakungu abuza igihugu cya Irani gukora ibirwanisho bya nikleyere. Babasaba rero no kubuza perezida wabo Donald Trump kuvavanura n'ayo masezerano. Perezida Trump yihaye itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu kuza kwariho azoshikiriza nimba Leta Zunze za Amerika zivuye muri ayo masezerano. Igihugu cya Iran cyemeranije na Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya hamwe n'Ubushinwa guhagarika gukora ibirwanisho ruhonyanganda ku nguzanyo yo guhagarika nacyo navyo ibihano mu by'ubutunzi cyari cyafatiwe byari byarazingamitse ubutunzi bwacu. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel na Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron mundwi iza nabo batekanya kuzoba bari aha i Washington mu biganiro na Perezida Trump kugira bamugondoze ntavavanure nayo masezerano ari ku mugishingo cyaho bifuza ko hofuma hongerezwa ibindi bihano kuri ico gihugu cya Iran. Tukurutse muri Afrika, abategetsi ba Kamerune bavuga ko imihana umunani yo mu gice cy'uburaruko bushira uburengero bw'ico gihugu kivugwamwo Icyongereza yaturiwe kandi abanyagihugu baharurwa mu majana bahunze muri iyi ndwi gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abajejwe umutekano hamwe n'abarwanyi baharanira kwiyonkora ku gihugu. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika yagendeye ako karere kasinzikaye Moki Edwin Kindzeka avuga ko abo banyagihugu bakoraniye mu micungararo y'igisagara cya Kon ni mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu cya Cameroon.
Urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Burundi, impare ni nyinshi mu nama nshingamateka ku bijanye n'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Ni nkuru y'umugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Umushikiranganji ajejwe ibyo kumenyesha amakuru niwe yaragiye gusigura ibiri muri iyo nteguro y'itegeko. Yabanje kubwira abashingamateka imvo n'imvano y'iyo nteguro y'iryo tegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi.
Itegeko rihari rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ubu rimaze hafi imyaka itatu gusa, kuko ni iryo kuwa igenekerezo ry'icenda rusama umwaka w'2015. Umuntu abiravye rero abona ko atari irya kera, ariko wihweje uko ibintu bimeze ubu muri ico gisata co kumenyesha amakuru urabona ko haragahaze cyane cyane dufatiye ku bijyanye n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru.
Umugwi w'amaho umunama nshingamateka umaze gushikiriza bimwe mu bibazo wabajije umushikiranganji Nestor Bankumukunzi. Abashingamateka ntibategeye gushikiriza amakenga ingingo zindwi 8 na 9 ziri muzatanguye gutera amakenga abashingamateka. Izo nazo zari zihagaze ku mashuri abamenyesha amakuru bategerezwa kuba bafise. Izo ngingo zo kura mu kazi abamaze imyaka iri munsi ya 10 mu mwuga wo kumenyesha amakuru mu gihe badafise impapuro z'imitsindo za kaminuza. Umushingamateka agatorwa sa akaba n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ari mu bashikirije amakenga.
Ikibazo cya mbere nashaka kubaza kijanye na article y'indwi aho muvuga qualification en termes de formation yabarangura umwuga wo kumenyesha amakuru bwavyo ntacyo byo babitwaye mugabo anagomba nibutse yuko ari wa neja meritractive, kuko hari ingingo zica ziza mu nyuma zigatangura gushiraho amakondisiyo ubona yuko ari abantu boca birukanwa mu buzi basanzwe barangura. Aho rero izo ngingo nibaza yuko byo byiza zivuyemo kuko wabahabayemo kurenganya abantu nitwo batufise ingorane y'abashomeri benshi. Hanyuma ngo duce tuzana itegeko riza kongereza kandi abashomeri.
Umushikiranganji aje ibyo kumenyesha amakuru yemeye ko iryo tegeko rimaze gutegwa hikumu n'umukuru w'igihugu yofata abashasha binjiye mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Ariko Nestor Bankumukunzi ashigikiye ko uwo mwuga wo kumenyesha amakuru wakorwa n'abafise impapuro z'umutsindo za kaminuza.
Turavye ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa, twasanze harimwo amakosa menshi akorwa bifatiye kutamenya. Ni naho hace hazamwo ikiciyumviro cy'uko koshiramwo niveau minimum exige niveau de formation kugira ngo umuntu ashobore kuza muri umwuga. rero iyi disposition dukugira ngo abazoronswa umuga kumenyesha makuru babe bafise niveau de formation cyane yo niveau roki aujourd'hui habe hariho une certaine expérience kugira umuntu ashobore kwemererwa
iyo ndeguro yitegeko ivuga kandi ibijanye n'ikarata yo kumenyesha makuru yotangwa n'ugwego sense rujejwe gucungera ingere umuga kumenyesha makuru wifashe mu Burundi ndinavuga kandi ryariyo karata umumenyesha makuru iyo yakwa aho naho nigihe yakoze amakosa none yo kwitura nde kugira tunganirizwe abashinga amateka basanga urwego sense ariko ugo mutunganiriza imbere yuko aja mu butungane ibinyuranye n'ingingo ya 17 na 79 yaho bubasha umushikiranganje ajejwe ibyo kumenyesha makuru iyi nteguro yitegeko irahumuriza abamenyesha makuru mu ngingo yayo ya 52 kuko badasabwa kwiyo bikenewe bageze imbere y'ubutungane boshira habona aho bakuye inkuru cyangwa wayibahaye amenyesha makuru bari kubakurikirana ibikorwa byo kuri uyu wa kane bari ruhukije kuko integuro yo muri 2015 yabasaba nyabuna kuvuga aho bakuye amakuru abashinga amateka 105 harimo 8 bari batumye nibo bemeje integuro y'iryo tegeko bajeje kuri hinyanyura ariko rero umushikiranganje banka umukunzi siwazoshira mu ngiro iryo tegeko rimaze gutegwa ko igikoma n'umukuru w'igihugu kuko ari muri bamwe mu bashikiranganje ba leta y'u Burundi basubirijwe ku mugoroba w'uyu wa kane nyene Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi kandi inama nshingamateka yaremeje impinyanyuro z'itegeko rigenga ingene imanza zitohozwa ukuntu ziburanishwa hamwe n'ingene zicibwa muri iryo tegeko abajejwe umutekano barashobora gusaka mu ijoro atamutahe bafise kandi bashobora no kuraba mu matelefone no mu mamashini nyabwonko bakanashobora gukurikirana umuntu uko bashatse mu gushira ivyuma bitora amajwi n'amasanamu mu nzu no mu muduga w'umuntu umushikiranganje w'u Burundi ajejwe ubutungane Melorantine Kanyana avuga ko intumbero nyamukuru y'iryo tegeko ari ukuja ku rugero rumwe n'ibindi bihugu mu vyerekeye kugwanya iterabwoba ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
tegeko rero ivuga nyamukuru zatumye zihindurwa mu ngingo zimwe zimwe kwari ukugira ngo turabe ko twoja ku rugero rw'ayandi makungu mu kugwanya cyane cyane icyaha cy'iterabwoba hanyuma kandi murazi yuko uko isi cyane mu bihugu hatera imbere niko n'inkozi z'ibibi ziguma ziyongera uburyo budasanzwe gukora ibyaha rero nicyo gituma leta y'u Burundi yasigara inyuma yanyene kujya iragerageza ingene ihinyanyura amategeko kugira ngo uko inkozi z'ibibi zihinyanyura nayo ishobore guhinyanyura amategeko yayo kugira ngo ishobore kuzirwanya yivuye inyuma aho rero iryo tegeko hasi hajyamwo uburyo budasanzwe uburyo bushasha bwo kurondera ibyaha gukurikirana ibyaha bwo gushobora kumenya ku icyaha cyakozwe bwo gutohoza ku byaha
muravuze ko umugambi nyamukuru ari kugira ngo mucungere imirwi ikora ibitero by'iterabwoba ariko ukuntu iyi nteguro y'itegeko imeze abarundi bose basa n'abashobora kumvirizwa none abarundi bose bari mu mirwi ikora ibitero by'iterabwoba
twibaza yuko abavuga gutyo ntibari somye neza rya tegeko kuko rya tegeko riravuga neza ingene ibintu byose bigenda ibyo abantu bisi bavuga yuko iryo tegeko riba rivuze ubwigenge abenegihugu ni ku bijyanye n'aho ritanga uburenganzira ku gipolisi ko cyoshobora gukora amatohoza amasaka atararonka ubutahe ugiye kugushikiriza amanza mugabo ibyo bikorwa ku cyaha cy'iterabwoba gusa ibyo ntabyo biramenyerewe n'iyo nibura ya hose no muri Amerika iyo habaye icyaha cy'iterabwoba baca bashwara cyashwara bagatohotswa mo tubibona
hari abafite amakenga kw'ivyo cyane cyane ivyo kumviriza abantu ku vyuma ngurukana bumenyi bishira gutuma ubwigenge eka uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro bugabanuka cyane urutyozwa abo mwabwiri
ivyo kuvuga ngo kumviriza abantu cyane kugira iki byose biravana nababwiye ko icyaha cy'iterabwoba n'icyaha kidasanzwe numvise mu Bufaransa ejo bundi ariko baravuga ati byagiye bita Facebook ati kugira bafate bajya abantu bakoze iterabwoba bamwe bamwe baca ku makonti Facebook yabo bakabona abo bafite imigenderanire mibi. Rero iyo hageze gutoza ku cyaha cy'iterabwoba kimaze kubibaza kubona aho gishobora gucukira ko gasezera gikogwe, ubwigenge bufite aho bugera. Iyo hageze umutekano w'igihugu w'abenegihugu, abantu bakeye nibo buze ubwigenge benshi ko abapolisi bahafata ko ari bake.
Ikindi kintu gita amakenga cyane rwose ni ikintu cyo guha uburenganzira abapolisi bwo kuja gusaka mu ijoro cyane mu mihana. Ivyo ntibishobora kuvamwo intambamye kurusha uko byogarukana umutekano.
Ndaho nyene ku bijyanye n'icyaha cy'iterabwoba, aho iterabwoba ribereye umwanya uwo ari wo wose, nta n'umwe atoca ashwara ngo asake aho hantu yeri.
Nk'uko mwabivuze mu makungu, ibintu byo gukumviriza abantu birabaho ariko bigakogwa n'urwego rukomeye ruzwi rujejwe iperereza. Uburenganzira bwahaye abajejwe ubutungane ntibushobora kuba burengera gikorwa c'abakora mu biro by'iperereza.
Twibaza yuko baba abakora mu bikorwa by'iperereza, baba abakora mu gipolisi, harya igikorwa cyose bakora bategereza gusaba uruhushya gushikiriza amahanza akabaha uburenganzira. Icyo gikorwa rero nk'icyo kidasanzwe hagezeho gikorwa, kuko hariho icyaha cyakoze cyo kugira gikorwa gikomeye, umushikiriza amahanza azoheza atanga ubwo uburenganzira. Bizaba ari ibintu biri ku rutonde, si ibintu byo gupfa guhitana umuntu wese buri mwanya ngo agikore ibyo. Oya, ikintu kizaba cyabaze kubanza hakaboneka amakuru akwiye yerekana ko aho hantu hari icyaha cyo kirahakorerwa, hakoreshwa uburyo bwose kugira ngo icyo cyaha kimenyekane, kuko ari icyaha kibi cyane muri iterabwoba. Iyo bibaye bihitana abantu benshi.
Mu kusozera ikiganiro, nashaka mutubwire niba mubona ko inzego z'igipolisi cy'u Burundi zateye imbere ku buryo zishobora kugereranywa n'ikindi gipolisi cyo mu gihugu gikomeye, aho icyo gipolisi cyo kwizezwa ko atabantu gishobora kudodobereza. Ivyo muravyizi gihe?
Icyo navuga ni uko twebwe Abarundi turazi iki gipolisi cy'u Burundi cyamaze nicyo kibaze, haba mu Burundi haba no mu makungu baracemera, kiretse abadashaka kugikora kugira bagice mu gihugu.
Emi Laurentine Kanyana, umushikiranganji u Burundi ajejwe ubutungane, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Arakoze mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri icyo kiganiro na Ministre Emi Laurentine Kanyana. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Mu gihe mu Rwanda rukiri mu minsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, harabonetse umugwi mushasha wugarijwe n'ikibazo kitari gisanzwe kizwi, ugaruka rw'abakobwa n'abahungu bavuga ko batazi amamuko yabo, kuko Jenoside yasanze ari bato cyane. Ni kibazo basa nk'abisangije bonyine, leta yemeza ko ataco yagikoze ko kuko itari kizi. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi mu Rwanda.
Abakobwa n'abahungu bari mu kigero hagati y'imyaka 24 kugeza kuri 28 nibo bahangayikishijwe n'ubuzima babayeho bwo kutamenya inkomoko yabo. Abo basore n'inkumi mu byo basobanura, usanga bose Jenoside yarabaye bafite kuva ku mwaka umwe kugeza kuri 4, nta n'umwe usobanura hakomoka, ibintu bemeza ko bibahangayikishije cyane.
Izina w'Amahoro Claudine naryitewe mu kigo cy'imfubyi narerewe mu Gahine. Muri Jenoside usibye kwibuka mutuntu tuke dukeya, tampereza kugera ku nkomoko yanjye.
Kugeza kuri izi saha ntabwo nzi aho nkomoka. Nzi ko badukuye Nyanza ya Kicukiro, inkotanyi ziradutabara zidukura ku mirambo, nta na kimwe nibuka. Nabimenye nkuze maje kuba mukuru ko ndi imfubyi, kuryo hari aho nagiraga maje kumenya nkireba mu indorerwamo ari ukuntu fataga nk'indorerwamo nirebe ndebe nirebe ukonsa nshobora kubona mama wanjye wenda niba yarasa nanjye mukurure. Nibuke histories byose birananira ntago muzi.
Ubu buzima babara abana ubahendutse bakuru babayeho bemeza ko bubashaririye. Bagerageje kwegera inzego zinyuranye zikora mu bibazo by'abacitse ku icumu, ariko kugeza ubu ntibarahabwa igisubizo kirambye. Aba basore n'inkumi bagera kuri 15 bahisemo kwibumbira mu muryango bise Hope of Future Family. Nubwo atari bo bonyine bafite iki kibazo cyo kutamenya aho bavuka, abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bahisemo gufata iya mbere bakagaragaza ibibazo byabo. Ikibahangayikishije kugeza ubu ni ikibazo cyo kutagira ibibaranga.
Dufite nk'umukobwa umwe witwa Jeanette, nawe byaramugoye ajya ku rwibutso hari. Urabona ko akunda amafoto abahari n'amazina yabo. Afata umuntu wapfuye ashiraho izina rye, yajya kureba n'umumama afata amazina y'abapfuye atazi kugira ngo indangamuntu bayikore. Inzira zirafunze.
Ntabwo ari ukubeshya, ubuzima burakomeye.
Mu gihe nk'iki u Rwanda rwatangiye iminsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, bamwe muri urwo rubyiruko bibona nk'aho ari ikibazo kitabareba, abandi bakazenguruka igihugu cyose bagenda bifatanya n'abibutse kuri buri cyiciro, bibwira ko nabo ababa ariho baguye.
Kuko nkanjye igihe cyo kwibuka najyaga ngira ikintu cyo kugira inzozi mbi cyane zisa nk'aho ari ibintu nanyuzemo ariko ntazi ubwanjye, bigaragara ko nabinyuzemo. Wajyaga no mu biganiro wenda ngo witabire nk'abandi ugasanga ntimuhuje. Uribuka ndese? Ntuzi ko yapfuye, ntuzi ko ariho, nibyo bintu byakaduhuje n'abandi ntago tubyisangamo
nubwo nataza habanje bashinguwe cyangwa bankomoko bashinjwe ko numva ko harimo abagiye nguko mama yagiye bagiye mu mpamvu imwe ko mama wanjye yake numva nishimiye niyo ngeze ku rwibutso ndarugunamira kuko umva no kuvuga ati yo never no mama wanjye ashobora kuri barahangaha reka mupfukamira wenda rambona tu ambone ko namupfukamiye yishimye.
Aba basore n'inkumi benshi ntibabashije kwiga amashuri makuru kubera kubura mikoro imyaka bari mu bu bakaba batangiye gahunda yo gushaka abagore cyangwa se abagabo gusa gutamenya inkomoko yabo nabyo biri mu byo bibaza kuri ejo habo.
Amateka yacu aduha gutekereza ibintu biri complicated nko gushaka umugore nge yarije nicara nkicara nkavuga kuko avuga ari ku mana yanjye ubu ninjye gushaka umugore wabona nzaryamana na mushiki wanjye natabise wabona no muntu muri taxi cyangwa umuntu akaguhamagara runaka we ngo sorry nari ngize ngo uri runaka bese twegwe tubayeho mu buzima bwo guhora umutima uri hejuru uri ahantu henshi
usanga duhora dufite umutima uhora mu kirere ko nanjye nigeze nanabikoraho nagigaho ni aho njya mvuga ko narokokeye nde nshakisha imiryango yanjye ndanirangisha havamo umuntu umwe niwe wavuze ati hari umugabo musa ariko nagumye kujya muhamagara kuzambira yuko umugabo yabonye n'umwana w'umukobwa.
Leta ivuga ko mu bibazo by'uruhuri yakemuye byasizwe na genocide ari ubwa mbere ikibazo nk'iki gitangiye kumvikana. Munyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Dr. Mukabaramba Rivera yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko iki kibazo ari gishya ariko agiye kwegera urubyiruko bakamenya neza ibyo bakeneye.
Ni ikibazo gishya turimo kukiga hari abageze muri Minaroke ngomba kubonana nabo tukaganira tugomba ari kuganira tukareba ikibazo bafite ni ikihe harazamo ikibazo cya identite nta n'ikibazo cyakagombye kubamo ariko ubu tugiye kuganira nabo turebe ikibazo cyaba gihari ikibazo kije vuba rwose ngo nandi muganira na CNRG bavuga ngo ibuka yabazaniye lista y'abantu 15 hari association ngo bakoze kugikemura n'ukureba ibibazo bafite ukanagikemura niba ari ibibazo by'imibereho urareba uko ubikemura niba ari ibibazo hari ibibazo bavuze ngo identite n'ukureba ikintu tugikemura
ubwo uru rubyiruko rwafashe ya mbere mu kuba aribo batangaza ibibazo byabo bafite icyizere ko mu gihe kiri imbere nabo bashobora kuzasubizwa bakamenya inkomoko yabo cyane cyane basaba inzego za leta n'abanyarwanda muri rusange kubafasha bakaba babashakishiriza imiryango yabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda kandi ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali yatangaje umugambi w'imyaka 5 ukaba uzobungana n'amadolari ashika ku mamiliyoni 20 yo gufasha ugwaruka rw'u Rwanda mu gutangura imigambi yabo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagira Ubusa araduha inkuru irambuye.
Kuri iyi shuri ambasade ya Amerika mu Rwanda iyi nkunga yanyujije mu kigega mpuzamahanga cy'Abanyamerika cyita ku iterambere USAID. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika ambasaderi mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda bwana Peter Vrooman yavuze ko akigera mu Rwanda mu byo yaganiriye na Perezida Paul Kagame harimo kureba uburyo impande zombi n'abandi bafatanyabikorwa bakomeza gufatanya mu gushakira urubyiruko imirimo. Mu ruzinduko rwa bwana Peter Vrooman yagiriye muri Apaforme ikigo cy'ababyeyi bishyize hamwe ngo bigishe guhanga imirimo no kuyirambaho hano mu mujyi wa Kigali yashimye gahunda yiswe Huguka Dukora iterwa inkunga na USAID. Avuga ko muri rusange gahunda itanga icyizere kuri ejo hazaza h'urubyiruko mu kubona imirimo. Ati ni imwe muri gahunda z'ingenzi zihuza abantu ihereye mu mashuri nko mu mashuri abanza mu mashuri yisumbuye naho bakomoka bibaha amahirwe yo gukora bakamenya n'icyo gukora mu gushaka amafaranga.
But also for their own satisfaction about what they're doing in their life.
Ariko nanone no kwihaza mu byo umuntu akora mu buzima. Ibi rero ni ingenzi kuba biri muri gahunda za Leta y'u Rwanda mu gushaka imirimo binyuze mu kwiga bifitanye isano. Kandi icyo nabonye hano uyu munsi ni ingenzi cyane kuko abantu bari guko bakwibeshaho bagaragaza icyo bashaka gukora kandi ni byiza kubona abagabo n'abagore muri iyo mirimo yose ni ingenzi. Mura Paforume ihuriro ry'ababyeyi bishyize hamwe bagamije kwigisha urubyiruko uburyo bwo kwihangira imirimo n'uburyo bayibona hano mu mujyi wa Kigali. Inkumi n'abasore bashijikariye imirimo itandukanye irimo n'ubukanishi. Abanyeshuri baganirije ambasaderi wa Amerika mu Rwanda bamubwiye ko mu byo bamaze kungukira muri iyi gahunda harimo uburyo bwo kumenya kwizigamira mu byo bakora. Ingingo nayo bwana Vrooman avuga ko ari ingenzi.
People learn somewhat simple but fundamental
abantu bariga mu magambo yoroheje ariko mu mahugurwa y'ingenzi mu buryo bacunga amafaranga ku ikubitiro. Buri wese mu ishuri yambwiye ko mu by'ingenzi yize harimo uburyo bwo gucunga amafaranga, uburyo bwo kuzigama nk'itsinda no kuzigama ku muntu ku giti cye. Niba ari amafaranga ijana, yaba ibihumbi bitanu kugira ngo akore icyo akora cye cyangwa se akaba yazigamira umuryango, kuva rero ushobora kugira aho werekeza, haba mu masomo y'ubumenyingiro, ugatangira ubucuruzi bwawe, ugashinga koperative, ugakora leta, ugakora mu nganda, ukaba wakora no hakurya y'amazi magari. Madame Leslie Mablu uyobora by'agateganyo USAID mu Rwanda yavuze ko ibikorwa byo gutera inkunga urubyiruko bizakomeza kugira ngo rubashe kugira ejo hazaza heza.
We will continue supporting youth even beyond outside of this project and beyond it. Well, our expectation is
tuzakomeza gutera inkunga urubyiruko birenze no hanze y'uyu mushinga, kuko icyo tubitezeho ni ukubona bashishikariye mu by'ubukungu kandi bakagira uruhare runini kuri ejo hazaza h'u Rwanda, bakagera ku ntego zabo nk'igihugu gitera imbere. Dufite icyo
kizere.
Bwana Olivier Munyaneza, umuyobozi w'ihuriro wa Paforume, yabwiye Ijwi rya Amerika ko uruzinduko rwa ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda mu kigo cyabo hari kinini rusobanuye ku rubyiruko bigisha kwihangira imirimo. Akimenya amakuru ko ambasade yateye inkunga ibyo bakora, yavuze ko byarushaho guteza imbere urubyiruko n'igihugu muri rusange. Abamaze amezi bigishwa kwihangira imirimo baravuga ko bafite intumbero aba bari baracikishirije amashuri.
Nageze aha ngaha batwigisha kugena intego y'igihe kirekire n'igihe kigufi. Nanjye ku giti cyanjye nihaye intego.
Muri iyi gahunda yahuguka dukora ikigega USAID itera inkunga ibigo bigera muri 200 hirya no hino mu Rwanda. Iki kigo cyasuwe na ambasaderi wa Amerika mu Rwanda kimaze guhugura basaga 500 bikorwa bitandukanye birimo ubukanishi, kudoda, gutunganya imisatsi n'ibindi. Ni gahunda yumvikanisha ko ishobora kuzagira uruhare rukomeye mu kugabanya umubare utari muto w'abadafite icyo bakora mu Rwanda biganje mu rubyiruko. Eh, bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric, bagira ubusa kuri iyo nkuru. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ufaransa n'Ubwongereza byararungikiye ubutumwa butomoye Perezida w'igihugu cya Siriya Bashar al-Assad n'abo bacuditse Uburusiya na Iran. Ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ntibizosubira kwihanganirwa. Ku itariki 13 z'uku kwezi kwa kane, bitatu mu bihugu ntabanduka bigize inama ijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi vyaragize ibitero vy'amamisile mu bibanza bifitaniye isano n'ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu gihugu ca Siriya. Ivyo bibanza vyarimwo ikibanza kigirigwamwo ubushakashatsi mu bijanye n'ubumenyi kiri hafi y'umugwa mukuru Damas. Icyo kibanza carakoze kiragerageza ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara n'imigera. Ivyo bitero vyagizwe kandi mu kibanza kibikwamwo ivyo bigwanisho kiri mu burengero bw'igisagara ca Homs no mu kindi kibanza kibikwamwo ivyo bigwanisho hafi y'ico gisagara. Ico ivyo bitero vyashaka gushikako no kugabanya ububasha bwa Perezida Assad bwo gukoresha ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ku banyagihugu biwe, nk'uko yabigize incuro zitari nke hamwe no gutuma ivyo bigwanisho bidakwiragira. Ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho ryaraziririjwe haraheze hafi y'imyaka ijana. Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza vyarakoze uko bishobora kugira vyirinde guhitana abasivile n'abanyamahanga mu bitero vyo ku itariki 13 z'uku kwezi kwa kane. Bwari ubugira kabiri Amerika yishura Assad ku ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara. Ubwa mbere hari mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2017, inyuma yo kureta ya Assad igize igitero gikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu mihana yahitwa Khan Sheikhoun. Mu ijambo yashikirije abanyamerika Perezida Donald Trump, yavuze ko abanyasiriya batari bake bishwe mu kindi gitero cya leta ya Siriya cyakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane mu gisagara cya Duma. Yatangaje ko icyo gitero kigayitse cyahitanye abapfasoni, abagabo n'abana batari bake. Avuga ko ata muntu afise umutima ashobora gukora ububisha nk'ubwo, ngo ivyo ni ivyaha bikorwa n'inyamaswa. Perezida Trump yaravuze no ku mareta y'ibihugu bibiri afise uruhara muri ayo mabi kubera ivyo bihugu bishigikiye intwaro ya Assad mu kuyiha ibikoresho n'amafaranga yo gukora ivyaha nk'ivyo. Ivyo bihugu ni Uburusiya na Irani. Yari yibajije ukugene ivyo bihugu bishobora gukorana n'umwicanyi kabuhariwe agandagura abagabo, abapfasoni n'abana ataco bazira. Perezida Trump yavuze ko gushiraho uburyo bwo gutuma ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara bidakogwa kandi bidakwiragizwa biri mu nyungu zikomeye cyane ku bijanye n'umutekano wa Amerika. Yarahayagije ingingo ya Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza byafashe ku itariki 13 z'uku kwezi kwa kane mu kuvuga ko yari ikwiriye mu rugamba rwo kugwanya ubunyamaswa.
Iki cyari jambo y'intanga marara cyabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio ya Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza Imani bahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.